Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Radio ijwi rya Amerika ni kuri metero 19 na metero 22 kugera mu kanya sambiri mu Rwanda, kandi turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu na FM 88 n'ibice bitatu. Radio inshuti ya bose mujye no ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu voa.com naho murakurikira aya makuru. Ariko se mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi, ndi kumwe kandi hano muri studio na Fidele Niyongabo. Fidele, wiriwe?
Wiriwe neza Thomas.
Mukanya rero uratugezaho amakuru yo hirya no hino ku isi. Reka tubanze turebe ingingo z'ingenzi. Turareba ku rubanza rw'abanyarwanda babiri bategekaga FDLR mu Rwandashyaka Ignace na Musoni Straton mu Budage.
Icyo gihe rero kugeza ubu ngubu deja aho bamukatiye mu rukiko rwa mbere, ibyaha byose bari barabihanaguye, ibyaha kugeza kuri 25% n'ibyo byaha byose bamaze birenga 65%, hari hasigaye gusa 25% ibyo byaha byose.
Uyu rero ni Maître Innocent Twagiramungu, umunyamategeko mu rugaga rw'abavoka rw'i Buruseli kuri ruya rubanza rwa mu Rwandashyaka Ignace na Musoni Straton mu Budage. Naho mu Burundi amashyaka arasaba ubwisanzure. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abantu batandatu baguye mu mpanuka y'indege yari mu bikorwa byo gutegura amatora. Zimbabwe ntizatanga Grace Mugabe ushakishwa n'ubucamanza bwa Afurika y'Epfo. Ni mugumerero ku maradiyo yanyu, kandi mujye no ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu voa.com. Aya makuru atabacika. Fidele Niyongabo rero urubuga n'urwego ku makuru yo hirya no hino ku isi.
Urakoze Thomas, reka duhere ngaha muri Amerika, aho inyuma y'uko President Donald Trump atangaje ko azobazwa iyugagwa ry'imirimo imwe imwe ya leta hamwe Congress itokwemeza itegeko rigenga amafaranga leta ya Amerika izokoresha mu bihe vyimirije ririmwo imiliyaridi zitanu z'amadola, yasavye ko yotangwa kugira ngo afashe kubaka uruhome kunkengera kurubibe Amerika ihana na Mexico. Perezida rero Donald Trump yatangaje no munsi kwa gatanu ku rubuga Twitter ko abademokrata ahubwo aribo bazobazwa iryo yugagwa rishobora kuba uno munsi gihe cy'isaha zitandatu zo mu ijoro, hamwe batokumvikana ku vyerekeye iryo tegeko. Akavuga rero ko abademokrata aribo bazobazwa iyugagwa ry'iyo mirimo imwe imwe ya leta. Mu nama nshingamateka igizwe ahanini n'aba Republika, yemeje integuro y'itegeko rigenga amafaranga azobarakoreshwa mu gihe gitoyi ejo kwa kane, arimo amafaranga agenewe ugo ruhome iyo miliyaridi zitanu z'amadola. Bikaba byitezwe ko inama nkengu z'amateka ya Amerika itora kuri iyo ngingo no munsi kwa gatanu, kugira mu mwizero w'uko iryo yugagwa ry'imirimo imwe imwe ya leta itaza kuba igihe cy'isaha zitandatu zo mu ijoro no munsi kwa gatanu. Perezida Obama amurantunga Perezida Trump yavuze ko hamwe abademokrate botora oya ku vyerekeye integuro y'iryo tegeko, ko atayankeka hazoba iyugagwa ry'imirimo imwe imwe ya leta, kandi ko iryo yugagwa rizofata ikiringo kirekire cyane nk'uko abivuga. Tuve muri Amerika tuze muri Afrika, aho leta y'igihugu cya Zimbabwe yatangaje uno munsi kwa gatanu ko itazorungwika Grace Mugabe mu gihugu cya Afrika y'Epfo. Grace Mugabe ni umutambukanyi wa Robert Mugabe yahoze ari perezida wa Zimbabwe. Igihugu cya Afrika y'Epfo cyamwungikiye umutahe wo kumuhagarika mu byo yagirizwa ko yakubise Gabriel Engels, umunyamuderi wo muri ico gihugu mu mwaka w'2017. Grace Mugabe afite imyaka 53 muri iki gihe, avuga ko yamukubitishije insinga z'umuyaga nkuba mu ihoteli iri mu gice cy'abantu batunze cya Sandton mu gisagara cya Johannesburg, aho abahungu biwe babiri abahungu ba Mugabe baba icegera cy'umushikiranganje ajejwe gutangaza amakuru muri Zimbabwe Energy Mutodi, avuga ko badashobora gusabira ku kugene Grace Mugabe ariko arafatwa. Mutodi avuga ko ivyo byabaye igihe umugabo wiwe Robert Mugabe yarakiri perezida wa Zimbabwe, ko ico gihe yari afise uburenganzira kudakurikiranwa n'amategeko. Yabamenyesha ko muri iki gihe badashobora kuvuga ko bashaka kumukurikirana imbere y'amategeko. Mutodi amenyesha ko batazoshigikira ingingo iyo ariyo yose iyo gusaba ko arungi kwa muri Afrika y'Epfo. Umuderi Gabriel Engels afise imyaka 21 muri iki gihe yarakomeretse mu ruhanga no mu mutwe igihe yakubitwa na Grace Mugabe. Ugwego nyobozi gw'umuryango w'ibihugu vy'Iburaya gwamenyesheje mu itangazo gwa soho no musi kwa gatanu ko gwatanze izindi miliyoni 5 z'amaero agenewe ibikenewe mu buryo bwihutirwa n'impunzi z'abarundi ziri mu bihugu bibanye. Amafaranga umuryango w'ibihugu vy'Iburaya watanze agenewe impunzi z'abarundi muri rusangi mu mwaka w'2018 ni miliyoni 13 z'amaero. Izo miliyoni 5 z'amaero atanzwe n'umuryango w'ibihugu vy'Iburaya azofasha amashirahamwe yabagira neza guha imfashanyo impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania n'u Rwanda. Imfashanyo izofasha cyane cyane gutanga ibifungurwa kurushiriza. Igitigiri kinini cy'impunzi z'abarundi ziracari muri Tanzania zikaba zizera ku mfashanyo y'amakungu kugira zironke ibintu ngendegwa ko zikeneye. Umuryango w'ibihugu vy'Iburaya uriko ukurikiranira hafi kugenda ibintu byifashe mu Burundi. Uwo muryango umaze gutanga amafaranga arenga miliyoni 57 z'amaero agenewe impunzi z'abarundi ziri mu karere. Kwenye inkuru yerekeye Afrika, abantu batandatu barapfuye ejo kwa kane mu mpanuka y'indege ya Antonov 26 yari yakodeshejwe n'ugwego rw'igihugu rujejwe amatora muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo CENI. Iyo ndege yagize iyo sanganya iriko yururuka hafi y'ikibuga c'indege ku mugwa mukuru Kinshasa. Yari ihejeje gutanga ibikoresho vy'amatora hitwa Chikapa hagati mu gihugu. Ivyo vyatangajwe n'umuvugizi w'ugwego CENI. Ivyo bikoresho vyaza vyashitse aho vyari bigenewe. Ku munsi wa kane ugwego CENI gwatangaje igizwayo ry'amatora yarategekanijwe kuba muri Kongo ku itariki 23 z'uku kwezi kw'icumi na kabiri. Amatora yigijwe yo gushika ku itariki 30 z'ukwezi kw'icumi na kabiri. Ugwego CENI gwatanze siguro ku ngingo yarwo kubera ingorane z'ibikoresho zibonekeje ku mugwa mukuru Kinshasa. Nta muntu n'umwe yarokotse mu mpanuka y'indege Antonov 22 yo ku munsi wa kane.
Radio Ijwi ry'Amerika mu kirundi cy'Ikinyarwanda. Fidele Niyongabo, urakoze kuri aya makuru. Nitubona kanya uraza kutwibutsa muri make yatugiye gusoza ingingo zari ziyagize. Mbibutse inshuti z'Ijwi ry'Amerika ko turi no kuri internet mukurikira aya makuru ko tuyabagezaho radio yacu vewa.com. Ubu noneho na makuru mu biyaga bigari. Mu Burundi abayobora imigambwe mu ntara ya Kirundo barasaba leta kuborohereza ibyo gukora amanama ku mitumba babivugiye mu nama bagiranye na buramatari wa Kirundo. Ni inkuru ya Jean Bosco Ndarurinze.
Inama buramatari w'intara ya Kirundo yagiranye n'abarongoye imigambwe kuri uyu wa kane yari ifite intumbero yo kwihweza uko umwaka warangiye muri rusangi na cyane cyane muri politiki. Alain Trebere Mutabazi, buramatari w'intara ya Kirundo, arishimira ko umwaka w'2018 ugiye kurangira icuka rikiza muri politiki mu ntara arongoye. Arashimishwa ahanini nuko amatora yo kwemeza cyangwa guhakana ihinyanyurwa ry'ibyirizwa shingiro yagenze.
Tugiye kubiraba ahanini twana ko kubijanye n'imigambwe imigambwe yose yitwaye neza, amatora yagenze neza kuko nawe kabaye ku ntega. Si ukuvuga yuko mugambwe uyu cyangwa wagiye gutera undi mugambwe, tubona ko kuba ari akantu kuba karashitse aho abantu bishika, abantu bagashuhwa, amaraso agashuhwa bivanyemo n'amama n'imyaka cyangwa bivanye n'umutwe wabo, ugasanga habuze kwihangana, ugasanga hagize aho abantu bashobora kugwana. Ariko muri make mu ntara yose ziba zagenze neza tuyavye kungene mu yindi myaka amatora yahora agenda.
Ikindi uwo mutware avuga ko cagenze neza ni ugusaba inama ku banyamigambwe. Avuga ko abasavye inama bose bazikoze mwituze. Aba baserukira imigambwe bavuga ko hakiri agahaze mu byo gusaba no kwemererwa inama.
Iyo dushatse kugirisha amanama turasaba uruhusha, ugasanga aho tugiye turahagiriye ikibazo aho twasabiye uruhusha, bigaca bisaba aho inama iza kubera tuza gusaba uruhusha naho kwabo bantu tuhasanze. Kandi twamaze guhabwa uruhusha tukabona yuko mengo turiko turaburabuzwa.
Hejuru bikagenda neza ariko mugabo ku mutumba ugasanga hariho agahaze. Ntacangira ko mbaza yuko iyo bamenyeshe inzego zo hejuru ko ufise inama runaka ku mutumba runaka ko numukuru w'umutumba nawe nyene umenyesha ukamuha icanditse kuko hari gusanga ku mutumba bitashe bigena neza.
Buramatari w'intara Kirundo arabagira inama yuko vyokogwa kugira bigende neza.
Je najeje wese cyangwa kugenda kugisha inama ku mutumba ntabwo uyu mukuru w'umutumba petete mwanya asinda mubyandire bitema mwamba nabwiye mustane mwamustane ndaza arabwira umukuru w'umutumba canya arabwira chef de zone akabwira umukuru w'umutumba wewe sino bakwe wewe urongo mugamba yo kavuga ati genda za kugisha inama hariya umukuru w'umutumba atabizi gusozwe mwiye ko ayimunyeshije yakwanyi naco bituma ari byiza byo kwandika yibanditse kamenyesha naye tubona ati uyu muntu yaduhaye kopi w'umukuru w'umutumba abanse ko abanyamugango bagira inama kandi tangwane zabo kuko ntangwane vema abanyamigambo muteje ngaha mu ntara.
Uyu munyapolitike hari kindi asaba ko cyokosorwa ku rubuga rwa politike mu ntara ya Kirundo.
Hari nk'igihe kigeze kuba cyarabaye mu mukino duhejeje ugasanga umukuru w'umugambwe atanguye kuza aratororerwa imitaya y'agasakisaki itabaho sinzi ko ngaho mutodoha umuco ko muvyo kuba kuburagizanya bitarimo. Hanyuma musanzwe muzi yuko bavuga ati yo umwungera kubiswe intama ziri cyaziruka hamwe haduhereye umuco nakone nibaza ko batokitwaza kugira ngo baburagize imigambo itavuga rumwe n'ubutegetsi kugira ngo bikorwa bibandanye.
Mutabaza ati ubutungane ntiburuhuka kandi ntibitoranya ico umuntu ari
igihe cyacyo cyose ubutungane bukora igihe cyacyo cyose bataravye amatora murazi yuko hazaba bifata mu gihe ndumukuru w'umugambwe ngo procure cyangwa ngo peje munawe yiri kosa ngo ntuma ko ngo cyangwa nyikize hoya aragutuba ko yena wari umukuru w'umugambwe gute naho ba urinde ahubwo we irinde kugwa muri aya makosa atuma bagutumako wirinde ushaka gushamirana gute abajama adakenewe canke mabi n'ibindi nandiho ubutungane buzoguma bukora.
Abari mu migambwe yose basabwa gushigikira imigambi ya leta yose iriko irakogwa bakitabira n'imyerekano yo kwiyamiriza abo leta ifata nk'abagomba gutoba igihugu igihe ibahamagaye. Buramatari w'intara ya Kirundo akavuga ko mwe niyo myerekano itaraba abari mu migambwe iri ku butegetsi gusa akamenyesha ko iraba abarundi bose. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.
Jean Bosco urakoze. Noneho tujye mu Rwanda aho urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwategetse igifungo cy'agateganyo cy'iminsi 30 ku munyamakuru Focus Ndayizera na bagenzi be bariganwa 12 baregwa iterabwoba. Ni inkuru ya Sumutakaboyi.
Mu gihe cya saa 8 n'igice nibwo umunyamakuru Focus Ndayizera nabo bareganwa 12 bari bageze mu cyumba cy'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Abacamanza bavuze ko bahisemo gutira icyumba mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge kuko aho bakorera mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge ari hato hatari gukwirwa abantu benshi bari baje kumva isomwa ry'urubanza. Umunyamakuru Focus Ndayizera na bagenzi be binjiye mu cyumba cy'urukiko bambaye imyenda yabo isanzwe, bose bambaye kambambiri. Mu cyumba cy'urukiko harimo abo mu miryango y'abaregwa. Ku ruhande umunyamakuru wahoze akorera radio BBC y'Abongereza, mu cyumba cy'urukiko hari haje nyina umubyara, bashiki be ndetse n'umugore we. Mu baregwa bose hari abavandimwe babo baje kumva imyanzuro y'urukiko, dore ko urubanza rwabereye mu muhezo. Nubwo uru rubanza rwaburanishijwe mu muhezo, itangazamakuru ndetse nabo mu muryango babujijwe kwinjira mu isomwa, nibwo bwa mbere humvikanye mu buryo burambuye icyo umunyamakuru Focus Ndayizera na bagenzi be bakurikiranyweho. Umucamanza yavuze ko Focus Ndayizera yagiye agirana ibiganiro kuri telefone n'umunyamakuru Cassien Ntamuhanga uherutse gutoroka gereza ya Mpanga, urukiko rukaba rwavuze ko ubu aherereye mu gihugu cya Mozambique. Umucamanza yavuze ko Ntamuhanga Cassien yagiye agirana ibiganiro na Ndayizera ndetse n'iri tsinda rinini ryashyizweho rigamije gukora ibikorwa by'iterabwoba. Umucamanza yavuze ko Ntamuhanga yasabye Focus Ndayizera ko yashaka abantu bakora ibisasu bizaterwa ahantu hanyuranye harimo ibikorwa remezo. Kwikubitira ibyo bisasu byari guterwa ku bigega bya esansi, ku byuma by'amashanyarazi, byari guterwa Nyabugogo ndetse no ku kigo cy'urubyiruko cya Kimisagara. Umucamanza yavuze ko abaregwa bose babajijwe bemera icyaha ndetse bavuga ko bari kumara gutera ibyo bisasu bagahita bahungira mu gihugu cya Uganda. Umucamanza yavuze ko muri iri tsinda harimo n'abashakaga kujya mu gihugu cya Uganda kwinjira mu gisirikare cya Ntamuhanga kirwanya leta y'u Rwanda. Umucamanza yavuze ko abaregwa bari bemerewe na Ntamuhanga Cassien amadolari 2,500 ariko bafashwe amaze kuboherereza 570 yo kuba batangiye. Urukiko rwavuze ko abaregwa bose bemeye icyaha kandi bakagisabira imbabazi ndetse bagasaba ko bafungurwa bagakomeza gukurikiranwa bari hanze. Umucamanza yavuze ko abaregwa bose hari impamvu zikomeye zituma bakekwaho icyaha. Kuri Focus Ndayizera, umucamanza yavuze ko yemerera icyaha ko yavuganye na Kasiye Ntamuhanga shure eshatu kandi ko ariwe wakiriye izi ntambi bagombaga guturitsa aho bari bagiye bahitamo irya no hino mu gihugu. Mucamanza yavuze ko Focus Ndayizera yafatanywe izo ntambi azishyiriye mugenzi we bari kumwe muri uwo mugambi witwa Karangwa. Mucamanza yanavuze ko hari ibiganiro Focus Ndayizera yagiranye na Ntamuhanga kuri WhatsApp. Nubwo umucamanza yavuze ko mwiburanishwa ryabereye mu muhezo Focus yemeye byose aregwa, avuga ko yasabye imbabazi inzego zose z'ubuyobozi ko yari yashowe mu bikorwa by'ubugome byo gushaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Umucamanza akavuga ko nubwo yasabye imbabazi ariko akurikiranyweho ibyaha by'ubugome. Ndayizera kimwe na bagenzi be basaba ko barekurwa bagakurikirana bari hanze kuko bataruhije urukiko bemeye ibyaha mbere. Banavugaga ko baramuse bari hanze bafashe ubutabera gukomeza gushakisha n'abandi bakiri hanze bagafatwa. Nubwo baregukwa ari 13 umucamanza yavuze ko koko bemeye ibyaha mu iburanishwa ryabereye mu muhezo ndetse bagagisabira n'imbabazi. Umucamanza yavuze ko abaregwa bakurikiranyweho ibyaha by'ubugome ko baramutse barekuwe bashobora gukomeza umugambi wabo mubisha. Umucamanza yanzuye ko abaregwa bose baguma muri gereza iminsi 30. Abaregwa babwiye ko bafite iminsi 5 yo kujurira nubwo nta numwe wigeze avuga ko azajurira. Umunyamakuru Focus Ndayizera nabo bareganwa bose bavuka mu murenge wa Jari mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Bivugwa ko bose kwari 13 basanzwe baziranye na Kasiye Ntamuhanga, bamwe biganye mu mashuri abanza abandi bakaba bari baturanye ku musozi. Muvugizi w'ubugenzacyaha bw'u Rwanda Mbabazi Modeste yari yavuze ko ibi byaha Ndayizera akurikiranyweho by'iterabwoba biramutse bimuhamye yahanishwa igifungo kiri hagati y'imyaka 15 na 20. Asumiye Ijwi rya Amerika i Kigali.
Ijwi rya Amerika. Dusubire mu Burundi aho leta yafashe icyemezo cyo kwambura impushya zo gutwara abatwara ibinyabiziga igihe bakoze amakosa bo birabahangayikishije. Remunzi Imana araduha ibindi bisobanuro.
Ko tutigeze twumva ibihano bitegekanijwe ku bapolisi bazokora amakosa.
Musa Bugabo aserukira abatwara ibiduga binini binini anegura itegeko nshikiranganji riza kwaka abatwara ivyuma bakoze amakosa mu ibarabara kuko ataco rivuga ku bapolisi bageze amakosa kandi bihora bishika. Uyarongoye abakoresha ibiduga binini binini yibaza ingene iryo tegeko rizoshirwa mu ngiro mu gihe hari ibikibuze. Akemeza ko hashobora kuba karenganyo gakomeye kuko abapolisi bazobikora uko babishatse.
Muri iryo tegeko urazi ko bategekanya ibintu bipima uwo muvuduko najya amatoroshi. None nk'umuntu agufashe akagwira ko ari kuriruka nta toroshi afise yakoresha, yomenya gute umuvuduko mu gihe igipimo ataca afise. Umwanya ntimuzohari azagwira ko ageze amakosa ugira iyo peve urabye nk'umugisagara cya Bujumbura. Ibisabwa mu itegeko ugiye kuri tere ibyo ntibiriho. Niyo uvuga by'amare BC aho imodoka zihagarara ibyo ntabyo, ibyapa byerekana uzi yagarara ibyo byose ntabyo. Mugabe ingingo urumva ko ziteza gufatwa ibyo byose bituma yuko umuntu yaba birenze ufatwa mu mabarabara atandiri.
Iryo tegeko ryemeza ko utwara ivyuma akoze amakosa azokugwa amanota, ayo manota heze azoca yakuruhusha ku kugendesha ivyuma. Hari amakosa azotuma utwara icuma uruhusha rwiwe ruhagarikwa mu kiringo kanaka, aho naho akaba azoca asubira gukora ikibazo nyuma y'umwaka kugira asubire kuronka ugo ruhusha. Hari n'igihe utwara icuma azokwakwa burundu uruhusha yarafise. Karori Nirampeba, umunyamabanga w'ishyirahamwe ry'abunguruza abantu n'ibintu wa Trabu, abona ko iryo tegeko rije gusasira indavi giturire.
Hariho abapolisi bamwe bari mal intentionniste supero dire nahasanga ibintu by'iwawe bikwiye. Oriye yo kugira avuga ati uyu muntu uko afise ibikwiye kandi atari na benshi babifise, ahubwo ugasanga ariko arashishitira umengo ariko arakuronderera ayandi makosa kugira ronka hagufatira guhane. Aba bantu bacu turazi nanyo abonye ya mucaki aravuga ati jewe ihako bajya kunkuru haya manota 20 ejo ngo bazonya kuruhusha reka ndabe ukuntu tuvugana ugacusanga ahubwo bishobora kuba uburyo bwo kugira ngo havemo ivyo gutanga igiturire.
Ku makenga y'amakosa kogwa n'abapolisi urongoye igipolisi kijejwe ruja n'uruza mu mabarabara arahumuriza. Roger Bankibigwira avuga ko iryo tegeko rije ku neza y'abatwara ivyuma, naho yemera ko hari abapolisi bakora amakosa muri ico gisata.
Polisi nibyo turabantu turashobora kwihenda, turashobora gukora amakosa nk'abandi kandi washaka ikosa rikoze umupolisi icarigira natashe nini gusumba ibyo usanzwe mugabo nabahumurije nagira sure nabahumurize ibi bintu byaje kuneza ya mwebwe bene imiduga mwebwe bashoferi
kubijanye n'ibikoresho eka n'ibibanza bikenewe kugira iryo tegeko rije mu ngiro uyarongoye iby'uruja n'uruza aremera ko ari kibazo nahavuga ko leta atashidakora kugira igitorero umuti iryo tegeko nshikiranganje rizoja mu ngiro inyuma y'amezi atatu rije gushira mu ngiro ingingo zimwe zimwe zisanzwe ziri mu itegeko rigenga uruja n'uruza mu Burundi ibujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika ejo twababwiraga iby'urukiko rukuru ruri mu mujyi wa Karlsruhe mu Budage rwasheshe igihano cyo gufungwa imyaka 13 ku munyarwanda mu Rwanda Shyaka Ignace wari perezida wa FDLR ariko urukiko rwagumishijeho igihano cyo gufunga imyaka 8 Musoni Straton wari wungirije mu Rwanda Shyaka ku buyobozi bwa FDLR baribwa ibyaha by'intambara mugenzi wacu Placide Magambo amaze kubivuganaho na Maître Innocent Twagiramungu wo mu rugaga rw'abavoka rw'i Bruxelles
bamuregaga ibyaha by'intambara crime de guerre ariko urukiko rwa ko bagomba kongera mu gihe bamurega ibyaha bya crime de contre l'humanité donc byibasiye inyoko muntu ariko bakavuga ko nawe hari ibindi bibazo babonyemo bijyanye na nibazo bya byo gusemura bakavuga ko hari nibi hari n'izindi hari nibindi bamurega nabo bavanamo bagomba kongera kuvanamo ku buryo na wamenye urukiko zongera ku kuruca niwari ushobora kuzagumisha aracyo ndetse cyangwa nuzayizamo cyangwa nuzayigabanya kuko mu byo mu byatumye babyanira babisesa harimo ibiri bimwe biri favorable kuri mu Rwanda Shyaka n'ibindi mu gusha mu birumvikana
ibyaha aregwa arabyemera cyangwa arabihakana
arabihakana kuko avuga ko ibyo byaha bintakerekana ko ari FDLR yabikoze habaye ibibazo bikomeye cyane muri runo rubanza kubera ko urukiko rwagize ibibazo byo kubona abatanga buhamya ni mu rwego rero abiregwa ariko akavuga ati ibyo byaha nta nubwo mutanga ibimenyetso byerekana ko niyo bya FDLR yaba yarabikoze nyeka ko wenda mu kubagiye kurusubiramo zagerageza kubiyongurura wenda bikagaragara kurushaho ko nk'uko mbere byagenze kubera ko runo rukiko rw'ikirenga rwo mu Budage rwavuze ko rwose harimo ibibazo bikomeye cyane bya procedure
FDLR ifatwa nk'umutwe w'iterabwoba mu karere kandi ikora ibyaha ndengamipaka ese ibintu murabona kubiburana kugira ngo abe yaba umwere bizamworohera
mu ntangiriro ubundi bamuregaga ibyaha kandi ibyaha 26 bavuga ko ari ibyaha byibasiye inyoko muntu bakamurega ibyaha 39 bita ibyaha by'intambara icyo gihe rero kugeza ubu ngubu deja aho bamukatiye mu rukiko rwa mbere ibyaha byose bari barabihanaguye ni ukuvuga rero ko ubu ngubu mbona ari okazio abonye ari ubundi buryo abonye yo kugira ngo ni 25 y'ibyaha burega yari isigaye abe yakongera habe hari ibyavamo cyangwa se byose kubera ko ntabwo ari we mu by'ukuri ugomba kwerekana ko ibyo byaha atabikoze ahubwo ni ubushinja cyabo ugomba kwerekana ko basirikare be yarayoboye kuko ntahakana ko yari umuyobozi wa FDLR icyo nicyo nacyo ni ukukivuga nuko ntagahakana ko yari umuyobozi wa FDLR ariko aravuga ati ibyo byaha murega FDLR ntabyo yakoze nta kimyitu muzana cyerekana ko basirikare bacu aribo babikoze ngo mwerekane komandoma yaba mu bayobozi ba FDLR b'abasirikare baba barabikoze
kuba yiyemerera ubwe ko yari umuyobozi wa FDLR kandi noneho ukaba ubona ko muri procedure hasa nahagaragara mu bibazo kuba ibi byaha byose byamuhanagurwaho nuko yaba ari umwere cyangwa se ni intege nke z'ubucamanza
yari imicyozo gikomeye kuko ikibazo cyo kuvuga ngo FDLR no mutwe w'iterabwoba ni ikibazo cya politique ntabwo ari ikibazo cy'amategeko nakwita ko ikibazo juridique ibyo byaha byabayeho bagomba kwerekana imyeto se nyine byarabayeho ni FDLR na abasirikare ba FDLR abikoze ntabwo byakozwe n'indi mitwe ibyo ngibyo bakabitangira imenyetso ni ikibazo gikomeye cyane rero buriya
noneho mu gihe Ignace mu Rwanda Shyaka yaba ahanaguhiwe ibyaha kuko nabyo muvuga ko bishoboka ashobora kuba yasubira mu buyobozi bwa FDR.
Ibyo byaterwa n'icyizere abo bari kumwe muri FDR bashobora kuba bakimufitiye muri iki gihe, cyangwa se niba babona gifite ubushobozi bwo kuba yakoreza inshingano zo kuyobora. Ariko ndumva aramutse abivuyemo ari umwere byari byiza cyane, birumvikana no kuri FDR kubera ko ibyaha bisa nk'aho bayirega yaba nayo ibihanaguweho.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Urero yari Maître Twagiramungu Innocent waganiraga na Placide Magambo ku rubanza rwa Murwanashyaka Ignace wayoboraga FDR, urubanza rubera mu Budage. Noneho sport rero, mu Rwanda baritegura umukino wo kwishyura hagati ya Mukura na El Hilal Obeid muri kimwe cya 16 cya CAF Confederation Cup. Turi kumwe na Jean-Claude Munyandinda. Nuko Jean-Claude, we wiriwe neza?
Amwiriwe neza. Makuru ya Nyitoma.
Umbabarire ko ndabanje kujijinganya hagati ya Munyandinda na Munyamagana.
Turasa nk'aho twitiranwa nta kibazo cyane. Urya amazina yose ni kimwe.
Yego, ndagushimiye. Nuko rero El Hilal Obeid yageze si Butare.
Yarahageze ndetse nakoze n'imyitozo kugira ngo imenyere ikibuga nk'uko amategeko ya CAF abivuga. Nukuvuga ngo rero nta yindi ntumwa guhera ejo isakina n'igice kuri stade Huye Butare, umukino wo kwishyura utazaba woroshye, cyane cyane ku byanze bikunze ikipe ya Mukura igomba gutsinda, kuko iramutsinganyije ku mubare w'ibitego ariwo wose urenze zeru, ikipe ya Mukura yabisezerewe birasaba gukora diferanse cyangwa se ikinyuranyo,
kubera ko mu mukino wa mbere baranganije 0-0.
Niko bimeze, baranganyije ubusa ku busa, bivuze ngo Mukura igomba kwitabaza cyangwa se kubyaza inyungu ko iri mu rugo, abafana bayiri hafi, abafana banaje ari benshi babyemeje bavuga ngo ikipe yabo igombe bayisunika bageze kure hashoboka. Nukuvuga ngo rero birasaba igitego, bitabaye ibyo bikaba ubusa ku busa. Nanone hagomba kwitabazwa mu penalite, ariko Mukura n'umutoza wayo hari ingingo Francis ntabwo bifuza ko bageraho, barifuza gutsinda hakiri kare kugira ngo batiteze ibibazo, gusa icyizere kirahari cyane cyane ko no mu mukino ubanza cyangwa se mu cyiciro kibanza mu majonjoro y'ibanze nabwo bari bagiye muri Afurika y'Epfo banganya ubusa ku busa n'ikipe iyo muri Afurika y'Epfo Free State, aho hanyuma bageze i Butare igitego kimwe ku busa, nicyo cyatumye ikipe ya Mukura ikomeza. Abantu baravuga bati uko byagenze muri match ibanza ishobora no kugenda gutya kuri iyi ntera ya kimwe cya 16 kirangiye.
Jean-Claude Munyandinda, urakoze cyane. Ubwo rero uwo mukino uzawudukurikirira uko bikwiye. Urakoze, weekend nziza.
Murakoze namwe.
Mu Burundi ho mu mpera z'iki cyumweru hazasozwa ihiganwa ry'igikombe cy'umukuru w'igihugu muri basketball. Turi kumwe na Evariste Nzikobanyanka. Evariste, wiriwe neza?
Wiriwe neza Thomas.
Nuko rero iyi mikino murayitegura gute?
Imikino ko yiteguriwe nuko igorukino rwa nyuma ku ruhande rw'abigeme n'abagabo, izo nkino zose zibiri zizobera mu gisagara cya Gitega, aho umukuru w'igihugu rero yiteguriye gutanga igikombe cyamwitiriwe muri ino shampiyona y'igihugu ya basketball. Ni ukuvuga yuko rero ku ruhande rw'abagabo hazotana mu mitwe umugwi Dinamo n'umugwi Urunani yose y'i Bujumbura, kuko yakuye mu ihiganwa imigwi yose yari yavuye mu gihugu hagati. Ku ruhande rw'abigeme naho hazotana mu mitwe kandi Berkosta n'umugwi Gazelle yose ituruka mu gisagara cya Bujumbura.
Ibikombe bibiri rero kubigeme no kubagabo, umukuru w'igihugu ubwe ku giti cye ni uzabahaye ibyo bikombe.
Ehuko nibazobitanga kuko ni igikombe cyamwitiriwe muri no champion ya basketball ku rwego rw'igihugu.
Ndagushimiye cyane Evariste Nzikobanyanka. Rero ubwo nawe iyi mikino uzayidukurikirira kimwe ndetse n'ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere. Urakoze cyane.
Ndabashimiye namwe.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, nshuti mwese uko mungana, turabashimiye byimazeyo amakuru mwagejejweho na Fidel Niyongabo na kuri mikro. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, mukomeze mugubwe neza na radio yanyu. Weekend nziza, murakarama.